Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2024 Nyakanga umwaka 2025 sangwe kaze bakunzi mwese ba radio Inzamba agateka kawe mwana makuru twabateguriye na makuru aza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu burahagaritswe umutima uhagaze n'igwirirana ry'umugera wa sida mu gihugu. Ariko barandura cyane ngo nurwaruka abagabo mbere n'abagore babonana n'abantu benshi. Urunani rw'abaharanira agateka ka zina muntu bakorera amakambi y'impunzi CPDHVICAR ruragabisha kwinyuruzwa ry'impunzi z'abarundi mu makambi yo mu gihugu cya Tanzania. Ibyo ngo bikaba bikorwa n'abakozi b'iperereza b'igihugu cya Tanzania. Ibyo bikaba biri mu ikete ngo urunani rurutse kurungikira urongoye ishyirahamwe HCR ku isi. Muri icyo gisata nyine cy'impunzi, amashuri y'abana bato bato n'ayisumbuye y'ishuri shingiro yoga mu makambi ya Nduta na Nyarugusu ni ngaho nyine mu gihugu cya Tanzania atansiguro n'imwe abahiga bahawe. Impunzi zikiyamiriza iyo ngendo yo gushaka kubatahukana mu Burundi ku nguvu. Zari zimwe mu ngingo zo bazigize ano makuru twabateguriye mu kanya cyo tuja kwidonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi itatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwa ikaze mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe. Muri kino gihe hibonekeza abandura bashasha ku bwinshi umugera wa sida. Ibyo bivugwa n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu aho buvuga ko ubwasanze abo bantu bariko barandura ari cyane cyane urwaruka abagabo cyangwa abagore babonana n'abantu benshi. Ubwo bushikiranganji busaba abantu bose gusubira guhagurukira icyo kiza bivuye inyuma ntihagire abo gisubira guhekura. Dutega amatwi muganga Jean Baptiste Nzoriro Nkankuze arongoye inama y'igihugu ijejwe kurwanya ikiza cya sida, akaba yabivuze kuri uno wa kabiri mu nama n'abamenyeshamakuru.
Biraboneka ko umugera wa sida atarageze icupa muri hano mu gihugu cy'u Burundi, ari nacyo gituma babatumye ko mu gihe byibonekeza ko abenegihugu umenga bariko baradegukirwa ku bijyanye no kurwanya umugera wa sida, bigatuma ibiharuro biguma byiyongera. Tukaba rero twebwe twamagaye mwebwe bamenyeshamakuru kubera tujyanye gushika kure kugira ngo mudufashe kumenyesha abenegihugu bose gufata ingingo zishoboka kugira ngo duhagarike ubwandu bushasha uriko uribonekeza cyane cyane mu migwi itandukanye mu bakiri bato aje mu kwandura indwara, kwandura umugera wa sida ababyeyi bibungenzi bakayanduza ibibondo bibarutse no mu yindi migwi tubona bafata ibiyayura mutwe cyane cyane bakoresheje inshinge.
Urunani rw'abaharanira agateka ka zina muntu bakorera makambi y'impunzi CDHVICAR latewe umutima uhagaze n'inyuruzwa ry'impunzi rimaze iminsi ryibonekeza makambi y'impunzi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania. Mu rwandiko urwo runani rwarungikiye urongoye ishyirahamwe HCR Fipogandi, urwo runani ruvuga ko matohoza rwakoze muri ano mezi abiri aheze impunzi zitanu zanyurujwe. Ayo matohoza akaba adoma ko urutoki abakozi b'iperereza b'igihugu cya Tanzania muri iryo nyuruzwa ry'abo barundi bahahungiye. Kurikira Leopolo Sharangabo arongoye urunani CDHVICAR.
Tuzo twakoze muri ayo makambi y'impunzi byaragaragaye ko impunzi zirenga zitanu zanyurujwe mu mezi atarenga abiri, mu kuvuga mu kwezi kwa gatatu no kwa kane. Rero amatoza yabo yerekanye ko impunzi zinyuzwa cyacane n'abakozi b'iperereza rya Tanzania bari mu modoka ya Elixi y'ibyo bitabona ariko byabonetse cyacane mu kambi impunzi y'Induta niho hafashwe impunzi zirenga zitanu rero muri iyo kete twambwiye n'amazina yawa yawo twashoboye kumenya aho benshi usanga bari bafise ibyo bakora ngaho muri iyo kambi y'impunzi ikindi kandi ugasanga benshi bazira ko babariyamirije gutahukanwa ku nguvu ikindi kandi ugasanga bari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi rero twibukije ko imiryango yabo gushika n'ubatamakuru n'amakeyi ifise ku batagize kugira ngo bagerageze kubaza leta ya Tanzania kugushika n'uyu munsi nta kintu na kimwe bamarira baba polisi yaba hasere muri Tanzania yaba na leta na kimwe bariko baramarira izo mpunzi bariko baramarira iyo miryango ababo banyurujwe
yo Paul Sharangabo avuga ko inyurujwa y'impunzi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania atari bishasha nguko no muri mukaka wa 2020 hari impunzi zanyurujwe zijanwa mu Burundi aho zakorewe yemabi CDH Vicard sa umukuru w'ishyirahamwe haze kugondoza leta ya Tanzania ngo hagarike ako gatotezo iri kikorera impunzi z'abarundi n'ubunyene dukurikire Leopold Sharanga
twamukije kandi ko ibi atari bishasha twamweretse ko muri mukakaro 2020 zimwe mu mpunzi zanyujwe muri ayo makambi nyene yari kambi ya Mutenderi na Nduta nyene na Nyarugusu indwi mu mpunzi zanyujwe zabonetse ziri mu Burundi zifungiye mu mahoro atandukanye mu Burundi aho byagaragaye ko bakorewe ihohoterwa rikabije urumva rero nico gituma twashoboye kumwandikira kubera ntako tutari twagerageje ngo turabe ko two leta ya Tanzania ico yokora twamutabanje kugira ngo wewe agerageze arabe nawe ico yokora cancane asemerere abwire ubutegetsi bwa Tanzania kugira ngo buhagarike iyo ngeso y'ukunyuruza impunzi ikindi kandi imiryango yabo imenyeshwa aho bari nimba bakiriho batakiriho naho nabyo nyine bamenyeshwe kugira ngo bashobore ko kugandarira babo ikindi twamubwiye no gusaba ko yobwira Tanzania n'ubundi kabananya bika igahagarika ko karenganyo niba koko hari ici impunzi iba yagirizwa ihanwe ku mugaragaro hakurikijwe amategeko agenga izo mpunzi ikindi twateye akamo ishami impunzi amakungu y'agateye akazi na muntu kutaguma byica amatwi mu gihe hari ibibazo bimeze gutya mu gihe abarundi bariko baranyuruzwa mu rwego rumeze gutya mu gihugu cya Tanzania aho bahungiye
tukiri makuru yerekeye impunzi umweheburo ni mwinshi mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu kibaye cya Tanzania ni nyuma y'icyo gihugu cugariye amashure yaba mato mato ndetse nayisumbuye makambi ya Nduta na Nyarugusu bakabona ko atakindi kigamije atari ugushira mu ngiro umugambi wo kubatahukana ku nguvu basaba abarongoye hasere n'amakungu kubwira igihugu cya Tanzania gahagarika iyo ngingo kuko mu Burundi hakirangwa ububisha n'inkuru ya Pacifique Nkeshimana
nk'uko bimenyeshwa na bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu kibanye cya Tanzania umweheburo ni mwinshi cyane kuko batagikozwe maguru masha leta y'igihugu cya Tanzania yo bigiye gushyira mu ngiro ingingo yo kubatahukana ku nguvu ngo ibyo bikaba bishimangirwa n'ibigago by'amashuri mato mato ndetse n'ayisumbuye mu ikambi ya Nduta na Nyarugusu mbere ngo abatanzania baba hafi y'amakambi y'izo mpunzi bakamenyesha ko bagirishijwe inama ko ufite wideni n'impunzi ngo yorimishuza kubona bwango kuko ngo izo mpunzi zigiye kwirukanwa
uyo bgaye amashure isumbuye post fondamentale indutaninya rugusa abugaye kandi amashure y'abana bato maternelle bakaba ibyo bakoze uno munsi neje amakuru dukura mu Tanzania baba hafi y'amakambi avuga ko bagishije inama bagishije abana batwara babwira yuko vuba bagiye kwirukana impunzi ko nimba hari uwo barinde ni yorimishuza kare kuko ashobora guhomba ko ngo bagiye gutangura kwirukana impunzi kumazone kumazone
izo mpunzi zigasaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONI rishinzwe impunzi ku isi HCR ndetse n'abaserukira ibihugu byabo aho mu gihugu cya Tanzania kwereka igihugu cya Tanzania ko mu Burundi hakirangwa amabi atandukanye ibyo bikaba biruko mu gihe bihugu nk'u Burundi na Canada biriko bihamagarira abantu bavyo kutagira ingendo mu Burundi kubera ko umwanya wari wose umutekano ushobora guhungabana
no mugambire cha Tanzania iko yashira mu ngiro mu gihe bitangaje mu gihe ibihugu bya Canada na Holland bihamagarira abantu bavyo kudatengera mu Burundi ko umwanya wari wose umutekano ushobora guhungabana nitwibaza yuko leta ya Tanzania ayo makuru atayishyize ahubwo leta ya Tanzania ibibona ibibona kugira ngo tugwe mu isangane rero dusaba hase tugasaba kuba go hejuru muri Geneve aba sanki ibihugu byabo bari ngaha muri Tanzania ko barabuko bakora bakeka leta ya Tanzania ko atatuje
ibyo byose biruko mu gihe mu nama yatunganijwe n'intwazangabo igejejwe ingwano muri icyo gihugu kuri uyu wa mbere mu ikambi ya Nyarugusu Colonel General Rajab Kanani yabwiye abarongo ya madini atandukanye muri iyo kambi atakujya umunwa ko bamaze gutegura ubundi bwo kubasubiza mu Burundi ku nguvu kandi ko amajambo avugwa atazubabuza gushira mu ngiro icyo gikogwa
inzamba muko mumenyere ku minsi yose ya gatatu n'umwanya w'iganiro ku isoko mu iganiro cy'uno munsi turagaruka ku ifungwa ridakurije amateka yo menyesha makuru Sandra Muhoza akaba avundiye mu yohorero rikuru rya Mpimba mu gihe sentare isubiramwo imanza ya Mukaza yamenyeje yuko ataburenganzira ibitse bwo guca ubwo rubanza ku isoko y'uno munsi mushikirizwa na Desire Hatungimana
Kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio radio Inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television Renaissance
mu gihugu cy'u Burundi hari abantu benshi bafungiye ubusa mu mabohero atandukanye abanonosoye bijanye n'amategeko bamenyesha ko akenshi biva ku bucamanza butigenga aho bigaragara ko bukoreshwa n'abanyepolitiki uno munsi turagaruka ku karorero kamwe kumumenyesha makuru Sandra Muhoza ariko aravundira mu ibohero atacazira kiganiro cy'uno munsi mugishikirizwa na jewe Desire Hatungimana amezi atatu aramaze kurangira umenyesha makuru Sandra Muhoza afunguye mu ibohero rya Mpimba kandi atangiye ngo nimwe ihari mufunga aho ni nyuma yaho sentare isubiramwe imanza ya Mukaza imenyesheje kwidakwiriye gucurwa rubanza kubera icyaka itakorewe mu gisagara cha Bujumbura kubuno munsi agifunzwe aho nyanzwe amategeko bikaba bitangwe kumugira kwingaruka zijanye n'ingwara tubibaze mugenzi wacu wa radio Inzamba Julienne Muzinga
kuva kwigenekerezo rya 13 ruheshe sentare isubiramwe imanza ya Mukaza yaramenyesheje kwitagishoboye gukurikirana icyacu umenyesha makuru Sandra Muhoza yagirizwa ko yoba yarakoze imvutangwa na sentare ngo nuko icyaha kitakorewe mu gisagara cha Bujumbura ahubwo cyakorewe mu ntara ya Ngozi iyo ngingo ya sentare ikaba icyanagura urubanza yari yaraciriwe hamwe n'umudahe wo kumuhagarika wari waratanzwe na sentare ya Mukaza ari nawo watumye ahagarikwa agapfungwa muri kino gihe amezi arenga atatu uwo menyesha makuru apfunzwe haho nyanzwe amategeko ukwimu kwitegembya umenyesha makuru Sandra Muhoza afungiwe mu ibohero rya Mpimba bikaba biriko bituma amagara yiwe asinzikara muri kino gihe afite ibibazo by'amagufa tubibutse ko Sandra Muhoza yakoreye ikinyamakuru La Nova yahagaritswe n'abakozi b'iperereza ku igeregerezo rya 17 Mukiza umwaka w'2024 mu ntara ya Ngozi akaba yahagaritswe yagirizwa ibyo yashikirije ku buhinga ngurukana bumenyi ku rubuga rwa WhatsApp ku mipanga yo biriko iratangwa kugaruka k'umugambwe CNDD FDD ku kinegerezo rya 16 kigarama umwaka w'2024 senare nkuru ya Mukaza ikaba yari yaciriye Sandra Muhoza gufungwa amezi 21 yagirizwa uguhungabanya umutekano w'igihugu hamwe n'urwango rufatiye ku macakubiri ibyaha yaba abamuburanira amashyirahamwe y'abamenyesha makuru n'ayabaharanira agateka kazi na muntu badahengeshanya kwiyamiriza.
Arakoze Julienne Muzinga. Ifungwa ry'umenyesha makuru Sandra Muhoza na karorero kerekana ingene ubutegetsi bw'u Burundi bukora ibishoboka ukoresheje ubutungane kugira ntagire uhirahira ngo avuge icyo budashaka. Bisigurwa na Anita Gaterese ajejwe gutunganya imigambi y'ishyirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi afatira kwihunyangwa ry'amategeko mu kumufunga n'ibyagirije bitagira ibyemezo akati Burundi bagasaba ko uyu mumenyesha makuru arekugwa igasaba ko abategetsi b'u Burundi bo kwigenga ubuntu bagakurikiza amategeko n'ayandi masezerano igihugu cyashize ku mukono.
Ishyirahamwe rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi ryabazwa cyane n'ifungwa ry'umumenyesha makuru Sandra Muhoza afunzwe mu buryo bw'akarenganyo buhonyanga amategeko mpanabyaha y'igihugu mbere n'amategeko mpuzamakungu bahereza agateka kazi na muntu hakaba hagiye guhera igihe cy'umwaka n'amezi arenga atanu afunzwe mu buryo butubariza amategeko. Ubiravye neza idosiye ya Sandra Muhoza irimo guhonyanga amategeko y'igihugu haba gufata umuntu nk'umwere imbere y'uko acigwa urubanza kuko ibyo yagirizwa nta shingiro bifite mu mategeko mpanabyaha mu Burundi mbere mu mategeko avuga uko imanza z'ibyaha ziburanishwa. Sandra Muhoza rero yaremetswe ibyaha byubakiye ku byiyumviro bitagira ishingiro bigamije gusa kumutera ubwoba no kumuhindura umunyavyaha kubera akazi kiwe ko kumenyesha amakuru. Ibyo rero si bishasha kuko ubutegetsi buhari bwa mabufise iterabwoba bugira kubamenyesha amakuru cyangwa abandi hagati y'akazi na muntu kugira bababuze gukora akazi kabo kuko berekana ibitagenda neza cyangwa ingorane ziri mu gihugu mu gihe abategetsi b'igihugu bafashe intumbero yo kutubahiriza intwari ibereye ishingiye kuri demokrasi no kubahiriza agateka kazi na muntu. Ikindi kiboneke nuko ikindi kiboneka nuko ngo tumaze iminsi tubibona ugwego rw'ubutungane aho kubahiriza amategeko ugwo gwego rukoreshwa mu guhonyanga agateka kazi na muntu no gutera ubwoba cyane cyane abamenyesha makuru cyangwa abanira agateka kazi na muntu. Ibyo rero bikaza bihonyanga amategeko y'igihugu haba ibwirizwa shingiro cyangwa andi mategeko menshi mpuzamakungu igihugu cyashyize ko igikumu. Kuri ubwo rero akati Burundi irasaba yuko Sandra Muhoza yorekugwa vuba ntareke kugumizwa mu munyoro mu gihe atabyaha bigaragara bimwagira tugasaba ko leta yubahiriza amategeko yonyene yiyemereje yaba amategeko y'igihugu cy'impuzamakungu. Turanasaba yuko amashyirahamwe mpuzamakungu akomeza gukurikirana hafi iby'u Burundi kugira ngo bashobore guterera agacumu k'umwe mu kubahiriza agateka k'abamenyesha makuru.
Ino kuri kano kamoka akati Burundi tuciye dusozera ko kino kiganiro mwari kumwe na Desire Hatungimana irindi sango ni kuwa gatatu w'indwiza.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Arakoze Desire Hatungimana ni kuri ico kiganiro ku isoko duciye dusozera kwa makuru twariko turabashikiriza. Dushimire mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe na ubutaha.